ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuti muduteze amatwi namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Frederic Mundikije abiteramije. Uyu munsi ni ku gatandatu, muri mwanya rero tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma ibivugwa mu karere turaza gukomeza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no makampi impunzi z'Abarundi. Turabashikiza kandi ikiganiro cy'umuziki. Ubugizi bwa nabi bw'abantu batema abandi bakoresheje imipanga mu masaha y'umwijoro bumaze gukwiragira mu mazone atari make agize igisagara cya Bujumbura. Umukuru w'icyo gisagara yabivugiye mu nama y'umutekano yakoresheje ejo ku munsi wa gatanu hamwe n'abayobozi b'inzego n'abashinzwe umutekano. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mushikirizwa n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yashikirije ko hari imbarutso yatumye atuma inama y'umutekano nk'uko yabwiye amenyesha makuru.
Twatunganije inama kuva hasi, kuvuga abanyumba kumi, aba chef de quartier, chef de zone wa mustanteri, turi kumwe n'igipolisi, turi kumwe n'abenegihugu muri rwa rwego twita komite mixte de securite humaine. Twari rero tuhahuye kugira tuvugane ibibazo bihanze igisagara, na cyane cyane nyine tworaba ibintu bimwe nimwe tutanguye kubona bijyanye n'ibyo hungabanya umutekano, kugira tubasubize ku kivi, kugira tubigwanye hakiri kare.
Bamwe mu bajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura bashikiriza byinshi mu bibangamiye umutekano wabo barongoye. Desire Mazimpaka arongoye komine Mukaza iri hagati mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura avuga ko abarongoye babuzwa amahoro n'umuziki urenze mu nywero bumwe bumwe.
Ububare buri monogoje mu kuvuza imiziki bakarenza ibyo biri muri zone ya Nyakabiga na zone ya Rohero, aho ababanyi batakirongo uko baryama muri ya ngingo ibuza abantu isaha zine z'ijoro, abantu bagaca bikora ku nshuti bafise ziri mu nzego z'umutekano cyangwa mu nzego z'ubutungane, ugasanga batelefonye naka ngo uyo mureke ngo turamuzi. Rero iyo bigenze gutyo uca usanga badafise aho bikora kuri abo bandi, nabo bavuga ati ko kwa naka mutahugaye none twe muturondera kwiki, baza mugare kwa naka natwe tuzokugara. Ivyo rero mu bijyanye n'umutekano biri mu bitubangamiye cyane.
Ikindi abo bajejwe intwaro bavuga kibangamiye umutekano na Kaboregwa. Nzeyimana Jean Marie arongoye Serire Gisyo ya zone Kanyosha muri komine ya Muha iri mu bumanuko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura, avuga ko abatangura kunywa inzoga kare baribo bahungabanya umutekano.
Aya masaha turi ngaha murabona ko hataragira kunywa inzoga, ngo hari abantu benshi usanga kuva bukeye bariko baranywa. Abantu nsumanya ko kunywa inzoga abandi bari ku mirimo nibo baca baza na wa mutekano muke mu ijoro. Ijya saha yo kugara nk'umuntu yagiye ku kazi akaza arusha agashika kandi icupa rimwe cyangwa kabiri saa yine ntayishikana, umwe yanywa kuva saa moya mu gitondo atangura kugora abatware, abapolisi, abenegihugu kuhera saa sita borewe gushika no mu ijoro, biratuma turara twicaye kubera abanywa inzoga mu masaha y'akazi. Tubibona hehe rero? Abo bantu barimo muri bya bisuma, barimo muri abandi ba nyirumugi bafise umwanya wo gukora ibyo gusa, bagaca bagora inzego z'intwaro n'umutekano mu bicuru.
Vya bivyo vyavuze umuziki canke ibyo by'abatangura kunywa inzoga imbere y'umutaga urongo igisagara nta kindi asaba abajejwe intwaro atari ukubahiriza amategeko y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, kuko ahasanzwe bakanikora ku bajejwe umutekano. Fredy Mbonimpa agasaba abategetsi gucungera uruja n'uruza rw'abantu kugira umutekano ucungerwe neza. Hari ingingo urongoye meri ya Bujumbura avuga ko igiye gushingwa mu ntumbero yo kumenya ababa mu gisagara.
Turiko turakoresha yandi makaye domenage azohabwa abarongoye amazone n'abajejwe igipolisi bayabone kugira tumenye ko umuntu wese yanditswe. Ivyo nta negotiation, tuzogira control bama bayigize, hanyuma aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane.
Uwo mutegetsi wa meri ya Bujumbura afatira kubategera abantu batashe mu masaha y'ijoro bakabatemesha imipanga ibimaze gukwiragira mu mihingo myinshi ya Bujumbura.
Muramaze iminsi mwumva yuko hari abagizi ba nabi basigaye bategera abantu ku miryango bakabambura bakabatemagura ntirikiri banga, ariko aho bigira ivyo by'ibipanga dibaza ko hariho ntiyaba hariho tuwasambura kuko urabona ko ari byabyutse. Kera twavuga mu Kibenga Kanyosha ubigeze Ngagara bigeze Gihosha, kandi rero baraza aho batema umuntu nivo no gutwi. Uyu mutsi ucu cika ukabura amaraso muramuzi memba akamara yarafise mu bintu bijanye na culture n'umuziki ntiyavuye aho n'abandi batema.
Mukurindira ko haboneka amatara yegukiye Gisagara yobonesha mu masaha y'ijoro, Fragimbo Nima asaba ba mu Gisagara gushira amatara ku ngo zabo kugira afashe abajejwe umutekano kubona uruja n'uruza rw'abantu.
Mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru yafashe icemezo giteyeka umushikiranganje yajejwe amagara y'abantu gutanga abaganga batatu banonosoye uyu mwuga bategerezwa gusuzuma raporo ya muganga yakozwe ku muvyimba wandanije kuvugwa ko vyinshi. Ni mu rubanza ubushikiza manza uregamwo Drake Mugisha kwica umugore wiwe abanje kumunigura. Ni nkuru ya Eric Bagirubusa umenshi makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Unyujije amasomo cyegeranye cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières cyo mu 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ubona ko ibihugu 10 bya mbere bidahonye ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi. Birangajwe imbere n'igihugu cya Norvège n'amanota 7.82 gikurikirwa n'igihugu cya Finland n'amanota 7.9. N'icyegeranyo RSF yakoze ku bihugu 180. Muri ibi bihugu u Rwanda rwaje ku mwanya w'155 n'amanota 53.43. Ni mu gihe mu 2018 rwari ku 156 n'amanota 52.9, bivuze ko rwajeho imbere umwanya umwe ruri mu ibara ry'umutuku. Twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo.
Ndabibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo naho turi no duhagaze. Hani gihe nje mvuga nti kuvuga ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo nko gutera urwenya bamwe kabagira ngo ndakabije, ariko si ukabya nti bufunze 100%, ariko buri hasi hasi yashoboka.
Uwo ni bwana John Williams Intwaro, umuyobozi w'ikinyamakuru Lemon News cyafunze gikorera kuri internet wemeranya bidasubirwaho n'ibyikubiye mu cyegeranyo cya RSF. By'umwihariko mu Rwanda, Reporters Sans Frontières ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru bwabo bakiniga. RSF ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga bashatse kuza mu Rwanda kurutarama amakuru bimu uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabwo. Iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu 2010 ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere internet mu gihugu bikiri ikibazo kwitangazamakuru, bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije. Bwana Jean-Claude Ndayishimye ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Museke akadomo rwa.
Nk'abanyamakuru yo tuganiriye hari igihe bati urwego ntirwishimiye ko inkuru ijyaho, turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho. Hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze kukomozaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye iyi nkuru bitewe n'ububasha ashobora kugera kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho.
Icyegeranyo cya RSF kivuga ko kuva mu 1996 kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abanyamakuru 8 bishwe cyangwa baburi wirengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u Rwanda byo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure, ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwagiye ahabona mu 2018 bukira itangazamakuru ku mpuzandengo ya 81.3% mu bwisanzure. Mu Rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga 10, amaradiyo asaga 30, ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane bikorera kuri murandasi, ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimirwaho bwisanzure.
Ese kuba ibitangazamakuru bizamuka mu bwinshi, ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure, niba bibaye 40 bivuga ikintu kimwe cyangwa bikaba 200 bivuga ikintu kimwe, ibyakavuzwe bindi ntibivugwe, nahitamo kubiba ari 5 ariko bivuga byinshi binyuranye. Niho n'uso bazavuga umupira gusa bakavuga imyidagaduro, imiziki n'ibindi.
Bwana Gonzaga Mugano ukuri ishyira hamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda wasanga iki cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières bigikubimo bidatangaje. Muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi
bufungure imiryango yo gutanga amakuru, umuntu yatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo bwa rwo bwose.
Iki cyegeranye cya RSF ku bwisanzure bw'itangazamakuru kigaragaza ko igihugu cy'ambere cyubaho bwisanzure bw'itangazamakuru ku mugabane wa Afrika ari igihugu cya Namibia kiri ku mwanya wa 23, gikurikirwa n'igihugu cya Cape Verde ku mwanya wa 25. Mu karere Rwanda rurimo igihugu kiza ku mwanya w'imbere ni cya Kenya ku ijana, Ethiopia ku ijana na 10, Tanzania ku ijana na 18, Uganda ku ijana na 25, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku ijana na 54, mu gihe Burundi buri ku ijana na 59. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru. Ubu naho ni umwanya wa kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze, nyuma y'imisi indwi abari baserukiye Burundi mu mahiganwa ya boxe Libreville ku mugwa mukuru wa Gabon bafunze icamaso kubera batashoboye kuriha amafaranga y'amahoteli n'utundi twankenerwa bakoresheje. Ubu fakture yabo yababa $9,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Ishami ry'urukino rwa boxe muri Gabon rivuga ko ritegerezwa kubona ayo mafaranga kuko ariryo gishinze Abarundi mu bisata bitandukanye mu minsi bamaze ku butaka bw'igihugu cyabo. Ibindi kuri ino nkuru turabaza mugenzi wacu Eroje Wiri Kaneza akora ibiro byacu i Nairobi muri Kenya.
Ayo mafaranga gizwe na abakinyi batatu umenyereza wabo n'utwaje ishira hamwe y'urukino rwa boxe mu Burundi bategerezwa kuri izumba by'ihoteli yabo, ibyo bafungura n'ibindi bakenera mu ihoteli barimo. Amafaranga umukinyi umwe wese yategerezwa guhabwa nk'impamba hamwe rero nayo kuriha amaviza yo kwinjira muri Gabon. Nkuko byemezwa n'ishira hamwe y'urukino rwa boxe muri Gabon, amafaranga y'amaviza ntarurwa gusa kuri abo bantu batanu ahubwo kuri 11. Impamvu nuko Burundi mu ntango bwari bwemeye kuzorungika umugwi w'abantu 11 kubera mwitunganywa ry'amahiganwa wa box umugwi w'igihugu cha Kirinkino ari utunganya byose ukariha canke ukishinga ibikenewe mu bisata bitandukanye ukaza kwishyuza nyuma y'amahiganwa. Umugwi muri Gabon usigura ko amaze kwishura byose none utegerezwa kuriho. Abakinyi b'Abarundi n'ababaherekeje tubabajije uko babayeho nta kizini bashimye kubivuga ko mugabo babwijwe rya Amerika ko bafungura imikate yumye bagashoza amazi gusa kandi ko ibyo byaviriyemo kugumirwa munda. Gusa mu ishyiramo rya Gabon ry'urukino rwa box bavuga ko leta ya Burundi yoba yatanguye kugerageza ndere mu tiki kibazo ibicishije ku buserukizi bw'igihugu buri hafi ya Gabon ha Kongo. Abakinyi b'Abarundi bari bitabiriye amahiganwa ya boxe ku rwego rwa Afrika yari yabaye hagati y'igenekezo rya 12 n'irya 17 ku kwezi Libreville. Byari bitekanijwe ko bataho umunsi bakurikiraho bagashika Bujumbura ku Imana itariki 19. Uwo munsi Eric Ndayishimiye atwashyira hamwe y'urukino rwa boxe mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika uko ibintu byatanguye gucumbagira.
Twarasabye leta kugira tuze guserukira Burundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri Gabon za Afrika. Barashoboye kutwemerera abantu batanu mu nyuma tuboneye ko batanu badakwiye, natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege. Tumaze kuvyemera rero baca bemera yuko baca bashyiramo n'uwi wabo muri ministeri bakaba abantu 11. Tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri Gabon twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu, hanyuma tuzi yuko leta izo turihira ibindi bisigaye tuca turaza kugenda ducererwe ku murimo wategezwa kutuzana ngaha. Munyuma turarindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura, turarindira n'amahera turabura, munyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari. Havyarimana Ornella araronka medaille de bronze, Daize Jama araronka medaille de bronze. Twe rero turarindira yuko hari icyo botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura. Niho twabona rero bo muri federation yo muri Gabon batubwira yuko twatevye kubariha, yuko tegezwa kubariha mbere barasokora na fakture y'amadolari 2400 n'amajana 680 gushika itariki 19. Twibaza yuko nawe no leta niture kuko leta n'umubyeyi wa bose iraraba icidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu.
Mu kurindira kugira icyo bafashije kiboneka, batari bake ku mbuga hwaniro bamaze iminsi bandika bavuga ko aragatera soni kubona abo bakinyi bari baserukiye igihugu bakanaronka imidari ariko bakamara igihe kingana gutyo mu gahinga bembemba. Bamwe mbere bahagaruka ukuntu habonetse ubumwe mu gushikira umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba muri football aho maze kuronka intererano y'amafaranga ya baba zaba imiliyoni 300 z'amarundi mu kwitegurira kuja mu nkino z'ubuganirwa ikombe cha Afrika mu Misiri zizotangura kwa 21 ukwezi kwa 6 kuza zigahera kwa 19 mu kwindwi. Bakagira bati uwo mutima wo gukunda inkino no gufashanya hagati y'abarundi warukwiye no kubonekera kuri abakinyi ba box, kuko na box n'urukino nk'izindi kandi ruhiteka igihugu ibendera ry'u Burundi rigahungabana mu gihe batsindiye imidari. Ubushikiranganje bujejwe inkino buremera kwa Barundi bagiye muri Gabon bahawe uruhusha nabwo, ariko busigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu Gifaransa umugwi wagiye utitondeye neza. Eroje urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Eloje urika neza arakintu yamakuru avuga ko Burundi cetu yabandaniriza mu ntara z'uburaruko bw'ico gihugu havuga ubukene bw'igitoro ca mazutu n'ubwa lisansi, imirimo imwimwe ya leta ndetse n'ibindi bikorwa bito bito vy'abanyagihugu vyatanguye kugira ingaruka mbi kwera iryo kena ryayo mazutu n'igitoro. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika, murayisomerwa na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Abakoresha imiduga inywa igitoro cha mazutu mu ntara za Ngozi na Bururi babwijwe rya Amerika kugwa ubwoko bw'ibitoro bwatanguye kubura haraciye nk'indwi zibiri muri ico kiringo ku mastasiyo atanga ibitoro aharugwa kundwi mu gisagara cha Ngozi harashobora kubura n'imwe itanga mazutu. Iyo bishitse hakaboneka imwe canke zibiri zigifise kimara umwanya urume rumara. Ivyo biruko no mu ntara za Kirundo na Muyinga. Nko mu ntara ya Kirundo abagendesha imiduga ikenera cyane mazutu bemeza ko bagiye kumara ukwezi batabona ico gitoro. Ingaruka ni nyinshi ku batunzwe n'akazi ko gutwara ibintu n'imodokari, bavuga ko bitaborohera gutunga imiryango yabo mu gihe imiduga bakura ko ico rirenza buri munsi imaze igihe yicaye. Ingaruka zitari nziza ziraboneka no ku mirimo ya leta isanzwe ikoresha imodokari nyinshi zinywa amazutu. Uyu mushoferi akoresha Ruseha Baniha ikorera muri kamwe mu karere k'ubuvuzi ka Kirundo yagize ati biragoye kumenya ibiriko birononekara nihweje ingendo nahora nkora ijoro n'umutaga nseha indembe zivuye ku mavuriro atandukanye ubu nkabamaze indwi irenga n'icaye. Mu ntara ya Ngozi bamwe mu badandaza bato bato bikeka kwikina gico gitoro cha mazutu cyo bajyatumwe n'ifaranga rya dolari rikoreshwa hanze mu kurangura riduga nk'uko biboneka muri ino minsi. Iruhande y'ibura ry'igitoro cha mazutu mu ntara za Mwarurutana, Makamba, Rumonge, Kirundo ndetse no mu bice imwe imwe by'igisagara cha Bujumbura ho hatanguye kuboneka ubukene bw'igitoro cha esansi kuva mu ntango z'iyindwi. Abiyunguruza n'imiduga mito mito bafise amakenga ko bashobora kudugizwa ko amatike mu gihe cyo bandanya gikena. Abanyagihugu muri izo ntara basaba leta gukora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke.
Mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana arakenuye. Duce tubandaniriza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu barenga 30,000 muri territoire ya Fizi intera ya Kivu y'Epfo bateshejwe ivyabo n'intambara y'imitwe yitwaje ibirwanisho imaze indwi zibiri ibera mu nkengera za komune ya Minembwe bataka batakamba ko boronswa utwo bafungura. Bavuga ko bugarijwe n'ikibazo c'inzara kitagira uko gisa ndetse ngo ntibakifise n'ico bifuka. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo akubitiye mu Minembwe kutrabira uko bimeze.
Hirya no hino muri santere ya Minembwe ugendura n'impunzi z'abanyamurenge, abapfurero, abanyintu ndetse n'ababembe. Zimwe muri izi mpunzi hari zikambitse mu mashuri, izindi nazo zikambitse mu baturage batuye ku Runundu, Kiziba, Madegu ndetse n'Irundu, kuko zari sanswe zituye mu myanda iri mu nkengero ya komine ya Minembwe yahiye. Nyahuza niyo nzima. Ijwi rya Amerika rya musanze aho yahungiye mu mano ku Runundu avuye mu muhana w'igakangara.
Kwebwe ukuntu badutwikiye batangiye kuza ngo amare gushika batwika biziba duhaye tubabona turi iwacu ngo bamare gutwika biziba natwe turangije amazaha ashaha kujya iwacu gutya twanja guhunga no guhisha ibintu bimwe. Ariko ntana haruzuhisha ikintu kera yabonye umuriro n'imbundi hayivuga twahoze tubita tugahunga kugira ngo dukize ubuzima.
Ari izi mpunzi zikambitse mu mashuri, ari zikambitse mu mashyamba ndetse n'iziri ku misozi, zose zihuriza hamwe ko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara, kuko izi ntambara z'amoko zibasiye aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe n'Itombwe zatumye abaturage barenga 140,000 bava mu byabo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rya OCHA. Nyiramanyana Dorcas, yavuye mu mwana w'umubizi bahungira mu muzinda
twebwe twaratewe duti ibintu birasha mu mazi yose barayatwika mbese bari mu gutwika n'uturuuri twuzuye ibigori bikarangira niyo duhungira turagenda twamara gushikaho twahungiye twaje gushaka ibyo kurya bagasara bakadutegereye bakaturasa tugasaba tukagaruka abana bashize n'izara amahuzu yarahiye imyaka yarahiye ibintu byose byapfuye nabi nta na kintu nta kimwe dufite mbese naho duhungiye nabo tumaze kubamara mu buntu nibyo bari bafite birarangiye ubu turicaye turashize abana baragwa wowe tumeze nabi ntahuzu twambaye turara nabi akenshi turiko turahunga twamara kubona ko byacitse tukaja kumikikira tukaryama
uretse kubiza impunzi zifite ikibazo cyo kugira inzara hari n'izahungiye hafi yaho zari zisanzwe zituye ariko ziri kugerageza gutahu zikikanga umutekano mukeye
nibyo kujya twasiziriya nabyo two turagira ubwoba bwo kuja kubizana kuko hariho insecurity haboneka imbunde kandi abazifite si abantu kuvuga ngo nabasirikari ariko nabasevire biwacu tuziranye kindi kibazo ni kibazo cinka niyo mirima haba niyo tutohagera ariko twoyisanze ariko inka ko turasaka ko baratubwira makuru kuko imirima ikwiraragwa cyane ko bariragira ikaribwa cyane n'ibigori dore zari byumye n'ibishimbo zari byeze ariko ko turabura ukuntu twoja kubitora hejuru yinzira kuba nabi
umubare munini w'amoko y'abanyamurenge abapfurera ababembe ndetse n'abanyintu bakomeje gukorana ibiganiro banasaba leta gushira abasirikare mu turere tugenzurwa n'inyeshamba z'abamayimayi na gumino kugira ngo babone uburyo basubira mu byabo
twari twifujije kuko guverinoma yozamuka ikatujyana maneho yacu imyaka yacu itaraharibika ngo ibintu zose bidupfire na iwacu mweneho za Kamombo ariko karere kacu ije mu Kamombo kugira ngo ducungire umutekano nyabuna abantu bose bagira amahoro barya ibyo kurya byabo kandi borore bororo mu karere kacu nta leta irimo usibye kuko mu karere kacu abarimwo n'abarebeye n'abantu batazwi na leta badacunze umutekano neza nibo badushunze
kubera ibibazo by'impunzi biri muri kano karere k'imisozi miremire umuyobozi w'ishyirahamwe rya Ucha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Bwana Fernando Aloya avuga ko ishyirahamwe rya PAM rigiye gutanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi 140 zahunze izi ntambara z'amoko zari zimaze ibyumweru bibiri zibera muri sekiteri ya Tanganyika Nganja Rulenge ndetse n'itombwe muri teritwari ya Fizi na Mwenga Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu minembwe mu ntara kiva amajyepfo
Respect, you're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka dushimire bagenzi bacu batandukanye babatubwira amakuru avuga ku Burundi babatubwira avugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ega namwebwe murashobora kutubwira yavugwa ahiwanyu mwayiboneye mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com ayo makuru tukayasangira mukatubwira ibera iwanyu mu ntara zitandukanye mu bisagara bitandukanye aho muherereye turumvikana no mu makambi atandukanye namwe bwe murashaka kutubwira makuru avuga iwanyu hama natwe tukayakorerako inimero yacu WhatsApp ni +12 241 4 1 9 3 1 Gmail mwayumvise ni radio@gmail.com ni kakanya rero duca tubaha ko gutasha abanyu wambe duse ni Gilbert ku murongo wa telefone Gilbert Ricard Gilbert Latkumva Elias Gilbert Latkumva muhinga bwa ijuma tubwiye ko twamuba atashwe kuhaguma Elias uratwumva Elias uratwumva wewe uratwumva
Eko.
Uherere.
Yewe. Hello?
Uherere he ga Elias.
Eko.
Uherere he.
Mwende gente Burundi ya muntara ngo ya ngozi mukayanza.
Muntara ngozi mukayanza.
Aya ndi mukayanza ndi mukayanza mukayanza.
Wari wibagiye uherereye.
Eko
uri mu biki none ko twumvume ngura samaye hakumva abo muri ku muravugana ku ijwi rya Amerika
nari mu bantu benshi cyane tukatwayaga
eh wari wadusabye kuguhamagara kugira ngo utashe abawe tashe hama tukure kubandanye uyaga
yego nagombe ndamuca cyane ubwa mbere umutamu wanje Thomas Mise tutari kumwe bitewe n'ahantu ndi yego nagombe yumva ko ndamutaje ndamusa ku mutima hanyuma nje ngenda hariya mu Bukanda ikamfura ndazi umuganzi twa Rafote Eric asha na yompe ntasho ndamushikane yompe ko ndamufite ku mutima nje ngenda ari muri Somalia umusirikare ariyo yitwa Nyandwi Tarcis
urakoze cyane ugira umunsi mwiza Elia
murakoze cyane kwijwi cya Amerika
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara Miss Yose nkano mango turabaha kanya mukitayiriza abanyu ako mura natubwira naye bari ko ravugwa ahiwanyu kuko murabona ko nindwi iriko isa nk'ihera buriya indwi yitanga igahera hari twinshi tuba aho mubaho mwigaho mugendera naho mukorera Give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. At the top, aye. On the floor, aye. To the left, aye. To the right, aye. One in Mombasa. To touch it, you got it. On my own. When you turn around, you turn me on, girl. Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Trust na Dube ste ku yindi murongo wa telefone Dube akukarimboka ako kazina kawe ko twumva umenga ntitukamenyereye
Dube
ste uherereye ga Dube
yeah muri Kenya
uri muri Kenya ako kazina kawe none karavuga iki
kazina
kandi nimo afandika karamiko muri Kenya hakora
Ha?
Aho muri Kenya urahakora uduki nimba atari banga
muri Kenya ndi muri mugazeta Eldoret scholarship
Kirwana
scholarship yo kwiga university hanze
yo kwiga university hanze cangu uri kuyigira ngaho nyene cangu uri kuvyigira hanze uri ngaho
Oya
izomba se yonga ari dufata ku ronishuri kuzamba bundi cyose cyose gira eh kugira aba ari muri Kenya bari ne programme ya icyongereza n'andi n'ibya programme y'ifra nuko rero dubestere katukureke witahiriza bawe turumva naga
telefone katariko karumvikana neza ntuhavugende utabatahije ico cyakuzindukanye Natasha batya yanze tuvukana bari nyine Burundi Natasha batenze wanje pesige kinsenge zirare aziki zina byange so Natasha bise Natasha batenze wanje bose ari bujumbura Natasha pese Trezor Karifa
Urakoze cyane gose the best ngaho onye muri Kenya ugira umunsi mwiza Ngira bacavuga ngo sikunje magaswahili urazi ko ngaho mukavuga cyane
Asante sana.
Urakoze cyane gose. Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota itarenga 2 n'amasegonda makenya turaza kuba adusozereye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ariko mukurindira turabandanya n'uturimbo dutandukanye akamwumva ni Feel Love na karirimbo ka Sat B no muri rimvyo mu gihugu c'u Burundi. soko rero ninga duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Tuvewa akaburungu com ushimire cyane yamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara yuno munsi ishoboke yakoze kandi Magbilia Bero yegeranije amaji muhinga bw'ivyuma hamwe na engineer Joe yashikanye ahiwanyu ijwi mumva rya Diane nahazwe gira umunsi mwiza aho iwanyu rero
Chuti mwese mwanda nije kututega matukui mwumasuko na bakei isa kuminazibili. Tula wa shikiliza kigano yocho muziki. Tuwa tegulia imisi yose kwa gata andatu ngaya mango.